ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yego kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kizungu mu Kinyarwanda mu Burundi butumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutumbira kuri FM 104.3 mu shara no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu Radio Yacu bewa akaburungu com Mwiliweneza chuti mwese na mwe wakundi radio Ijwi ya Amerika mwiliku mwena Frederick Nkundikije ikaze mwese mkiganiro mwisanga
Muri Isanga Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Nkuko ibiharuro byashikirijwe na kaminuza ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Johns Hopkins University bivyerekana kuba cadutse ku isi hose kiza COVID-19 kiramaze kwandukira abantu bashika ku miliyoni 160 mu gihe abo kimaze guhitana bashika imiliyoni 3 ibihumbi 467 2022 yamara kuva incandago zitanguye gutangwa impfu hamwe n'abantu binjizwa mu bitaro kubera icyo kiza byamaze kugabanuka mu bihugu bimwe bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abanyagihugu barenga 50% bamaze kuronka incandago zikingira icyo kiza ingingo zimwe zimwe zabuza abanyagihugu ibitaro bike zari zarafashwe ziriko ziroroshwa yamara abatitsi bakomeye bajejwe amagara y'abantu barabandanya guhanura kugira ngo abantu ntibafate icyo kiza menegwe ngo basubire mu nyifato yutuma bashobora kwandura. Umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho amagara y'abantu Tedros Adhanom Ghebreyesus aherutse kugabisha agira ati vyoba arakara amakosa cyane gose ntangire kwibaza kwikiza COVID-19 carangiye. Mbega ibintu abanyagihugu bose bo ku isi bobandanya gukora mu ntumbero yo kwabirira kure gukingira no gutuza ikiza cya COVID-19 n'ibihe. Uyu munsi mu kiganiro muri Sanga rero turagaruka ku bibazo bijanye no kwikingira ikiza cya COVID-19. Duhiriwe duhishiye ko turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana arongoye urwego rukuru rw'abaganga mu Burundi akaba ari we ajejwe umugambi wo gukurikirana hafi ikiza cya COVID-19 mu bitaro kira mu Burundi. Mwiriwe neza Dr. Sylvain Nzeyimana.
Ego ndabaye mwiriwe ndiko ndabumva neza niba ko ibyo bitameze neza ariko n'amahoro
twese turakumva neza turizeye ko telefone zakugenda neza ndabaza producteur ngaha productrice kuko yitwa Fatuma Kalala arabyabi neza kugira ngo ijwi ryawe rishobore kumvikana ntabe twumvikana neza.
Ndabashimiye.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professeur Lionel Ndayiragije yigisha muri kaminuza Alliant University iri mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afise ikibanza kuri internet atangira ko amakuru ajanye n'ikiza cya COVID-19 hamwe n'uburyo bwo kucikingira. Mwiyoneza Professeur Lionel Ndayiragije.
Amahoro neza Federice.
Murakomeye ngaho.
Ego turaho neza.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri we Dr. Sylvain Nzeyimana. Ikiza cya COVID-19 cyifashe gute muravye nk'abantu muronka mu bitaro? Sindi ko turazi ko twatwifuje ko twovugana n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu akatucira kuva yangi gato ariko ntiyashoboye kuboneka mu kanya gato, ariko nashaka mutubwire mwihweje abantu binjira mu bitaro ukuntu bavugwa ukuntu bataha ubona icyo kiza cyifashe gute muri iki gihe.
Ego murakoze kuri icyo kibazo kandi ndabashimiye cyane kumwitwa ariko mufise kukugene ibya COVID-19 bimeze mu Burundi aho ngezari amaso jewe muri Kira Hospital nuvuga yuko ibya Kira bya COVID-19 uko mu bindi bihugu siko birino egome turazo turonka abagwaye baza bakimwe bagasanga bafise iyo ngwara ariko turonka abagwaye baza batsindikaye yego turonka abagwaye baza batsindikaye nuvuga mbere yuko haje iminsi myinshi atanu umuntu yitaba Imana mu bitaro byacu yego yitwa na COVID-19 ku rwego rw'igihugu naho ugiye kubiraba mbona umwe ngo taravye neza umenga ikiza taraheze ariko kubera ko hari ingamba zo gupima abantu ku bwinshi muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu gupima COVID abantu benshi hari abaza baratorwa ko bagwaye ariko gushika ubu ngereranije no hiyo aho muherereye ibya COVID ibikaze cyane biriho yamara ariko ntibikaze cyane niko nuvuga muno mwanya
murazi ko icyo kiza cihaye inkumbi mu bihugu bitandukanye haba muri Amerika, i Buraya, muri Afurika ari hose ariko mukatubwira ko mu Burundi icyo kiza kitakaze cyane rwose byavuye ku ngo zafashwe zikugara imbibi hakiri kare
ego yashobora kuba ari byo byafashije kugara imbere hakiri kare hanyuma kandi n'abantu barahawe amakuru ku byerekeye icyo kiza birashobora kuba byarafashije ariko ndibaza ko hazokenerwa ivyigwa bisesangura neza kugira tumenye igituma tutakariye kurusha abandi kuko ivy'imbeshere ntitwakariye kurusha abandi uravye kuva icyo kiza catangura mu Burundi hamaze kwitaba Imana abantu batandatu gusa wumvise mu bindi bihugu hapfuye abantu ibihumbi niwumva guca wibaza twebwe mbega twe byagenze gute kuko murabona nka biriya byo kwibyo kwiyuganira mu nzu twebwe nta vire ziba mu Burundi ariko kandi nta nkurikiza imbi zabaye kuiyo ngwara nk'izo twabonye ahandi abafashe ivyo byose izo ngingo zose ni ukuri harakenewe yuko hazoba ivyigwa kugira tumenye neza icabaye mu Burundi ariko gushika ubu aho tugeza tubona yuko bitakaze nk'ahandi urashobora gusanga ari kubera hafashije ingingo zo kugara imbibe bigitangura birashobora kuba byarafashije nomenyesha ko kuva umwaka uheze ururire rwa Congo n'u Burundi twegereye uguruwe wumye mu itariki imwe z'ukwa gatandatu wari umaze umwaka urenga n'amezi atatu uvyugaye hanyuma kandi nk'abantu bishira bakizana iyo umuntu yinjiye mu Burundi n'uwuje w'indege araheza agashigwa mu kato umwanya kugira ngo umuntu abone yuko adafise iyo ngwara ariko harakenewe ivyigwa vyose n'icabaye n'ukuri ko harabaye ikintu gituma ino tutakariwe kurusha abandi
mu kane gatoya cyane rwose mwavuze ko mu bagwayi bashika bagwaye ikiza COVID-19 baza badasinzikaye mu gihe muronsa abasinzikaye murafise ubuhinga n'ivyuma bikwiye kugira ngo mubavuze nka vya vyuma tubona tubona mu bindi bihugu bikomakomeye
ego ni ukuvuga ivyuma vyo kuvura abantu ntivyigera bikwira kuko abantu bose bagwariye rimwe canke agwaye abantu benshi urashobora gusanga urengewe ariko aho tugeza ubuwumye ivyuma vyo gufasha abatwitura turabifise nko mu kwezi kwa kane n'ubushikiranganji bwaduhaye vya vyuma vyo guhemesha abantu vyitwa respirateur canke ventilateur baraduhaye ivyuma bitatu vyo kugira ngo dufashe abagwayi bacu baraduhaye n'uburyo bwo gupima abagwayi baraduha amakite yo gupima abagwayi nubwo byaje byongere iyo twari dusanzwe dufise gushika ubu mu bitaro byacu ntitwidoga kuko abagwayi bose batwituye twarashoboye kubatunganyiriza abakeneye kuja kuri ivyo vyuma vya respirateur barashoboye kuronka ukuntu tubafasha ariko twaja ngaho ngo mvuge ngo turafise ivyuma bikwiye kumva abagwayi boba benshi ntabo twumva hiyi iwanyu oya twava turenge twava kurengerwa n'ukuri
birumvikana Professor Lionel Ndayiragije mwarugusa amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe avuga ko abandura uyu mugira n'abo wica ibitigiri biriko biragabanuka ayo makuru mwebwe mwayakiri gute cane cane ngaha muri Leta Zunze za Amerika
ayo makuru murakoze cyane Frederic aya makuru twayakiriye neza kubona ngaha muri Amerika bamaze gucandaga abantu baba ibice 50% kwijana uvuga imiliyoni abantu barenga imiliyoni 135 bamaze kuronswa izo ncandago ivyo rero bikaba bimaze kwerekana yuko izo ncandago ari kirumara kuko ibitigiri vy'abaja mu bitaro vyaragabanutse cane rwose eka n'ubu baratanguye kugabanya ingingo bari barafashe za ruhasha mu ma etamo ntara nyinshi nko nga California itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu bazogabanya ingingo bari bafashe zerekeye COVID ariko abantu bakaguma bamenyesha yuko naho baba baramaze kuronka incanjo ko abo bandanya bafata ingingo zo kwikingira COVID kuko COVID iracahari ku isi. Iyo ngingo rero twayifashe neza kuko turabona yuko akamaro k'incanco ico tumaze kugera ko kandi turifuza yuko n'ahandi ku isi ziramutse ziboneka canke zikaronswa abantu ko vyofasha cane ko kugabanya ibitigiri.
Ayo makuru ariko hariho abantu bateye amakenga mwebwe ntamakenga mufise ko ibitigiri bigabanutse abantu bashobora kuba gufata minenegwe icyo kiza kandi tuzi ko ari kiza kibi cyane rwose ugasanga bariroheje cyane rwose ugasanga gisubiye kwaduka aho ntamakenga mwebwe mwaba mufise.
Ego cyane amakenga arahari cyane kuko urabona ku isi hari ibihugu birenga 180 ingorane ihari nuko ubu naho COVID icyo kiza cyabahitanwa nacyo nka muri Amerika kimaze kugabanuka cyane kubera ukuronswa incanco hariho henshi ku isi iriki iraduga cyane rwose ku isi kubera ingorane zahabaye cyane cyane nuko ibihugu byinshi ntizifise ibikoresho byo gupima COVID nicyo bituma ibihugu bimwe bimwe bishobora kwerekana n'ibitigiri bikeyi nk'ubu uravye no kubiharuro bitangwa hari ibihugu byinshi bicerekana ko hari abantu bakeyi cyane bumva bamaze gufatwa n'icyo cyorezo ariko ubiyu uraraba urabona yuko hakiriho ingorane ku gushikirizwa ibikoresho byo gupima abantu kimenyamenya ejo harabaye inama y'abakuru ba bibanki y'isi yose abakuru bishyamwe ry'amagara y'abantu hamwe abakuru b'ikigega cy'amafaranga ku isi hamwe na no guhanahana ibintu n'ibintu World Trade Organization ejo baragize inama baravuga mu kintu bashimikiye ko cyane baravuze yuko ibihugu byinshi cyane cyane bikiri mu nzira y'amajyambere bitararonswa ibikoresho bikwiye byo gupima abo baba barwaye uyu mugera nicyo gituma ubu naho ibitigiri biba bimaze kugabanuka mu bihugu bimwe bimwe ibyo bizotuma ingingo zitezurwa kugira amaekonomi ubutunzi busubire kuduga ariko mu bihugu byinshi haracyariho ingorane kandi zirateye amakenga ku isi hose.
Tukivuga kuri ayo makenga kandi Professor Lionel Ndayiragije murazi ko mu maleta mwamwe nka muri Leta Zunze Amerika mu bisagara bikomakomeye ka mu ntara zitandukanye bamaze kuvuga ko abantu bamaze kuronka nk'incadago nka zose ika amaze kuronka incadago nka zibiri cyane baheje incadago bashobora gukora nari benshi ika bagashobora no kuja mu miranda ari benshi bagashobora no gukura burya butambara bambara ku mazuru no ku no kumunwa izo ntishobora gutera amakenga kuko ata muntu abazi wacandazwe utacandazwe.
Ego icyo rero ni ikibazo ciza cyane kuko aha muri Amerika ika no ku isi hose abantu bose barakwiye kwibuka yuko iki kiza ari kiza gikomeye cyane kandi ata muntu n'umwe yo kwigereza ko kuko hariho abagize amahigwe bakagwara bagakira ariko hariho n'abatagize amahigwe yo gukira ariho benshi bamaze guhitana nicyo bituma rero abantu hari icyizere yuko umuntu yararonkejwe urucanco ashobora kugabanya arashobora gukura n'agapfukamunwa kuko yamaze gucandagwa abari ari byiza ariko hariho n'abataracandagwa benshi ku isi urumva muri icyo gihe rero umuntu wese ahari hose akwiye kubandanya akurikiza ingingo zo kuyikingira kuko naho atoba ari we naho ariko arashobora kugwaza umuryango wiwe arashobora kugwaza igihugu ashobora gutekereza inganda bituma umuntu wese ateza kuba responsable ahari hose ku kwezo kumuntu
reka nicyo kibazo kibaze Dr. Sylvain Nzeyimana Murundi naho nyine twarumvise ko hariho ingingo ziriko ziroroshwa hariho umupaka mu gatumba wuguruwe ivyo ntishobora gutera amakenga bamwe hamwe
ego umupaka waruguruwe nivyo kandi cyabaye yabaye ingingo nziza yasabye n'abantu bamwe n'abandi yababa muri Congo cyangwa mu Burundi ariko cyane cyane iyo ngingo yabanje gutegurwa harabanje kuba ibyigwa byo kuraba uwo muhora umupaka uca ko abantu bangahe ku munsi bano bantu baza bamara iminsi ngahe ugiye kuraba kandi barateguye cyane cyane ahantu bashika bapimwa imbere yo kwinjira mu gihugu hanyuma bashika no mu gihugu bagapimwa ni kuvuga bapimwa ku mupaka mbwo niyo barayo bagapimwa ugahura rero birafasha kugira ngo ntihagire nk'uwo ca mu byahumye ngo yinjire agwaye ni kuvuga ibintu nyibamwe nizo ni ingingo zitegezwa gufatwa cyane cyane zigakurikirwa bakurikira baraba ingingo bafashe ku munsi nimba hari ingaruka mbi zihari ko ushobora kuba ingaruka mbi sinovuga nta nkunga nta nkunga buri cyatu bita hizwe umuntu yarondeye ingwane yo bironka ariko ushika ubu ingo zarafashwe kugira ngo naho ingwane zoba ziri ingwane nto zishoboka niziri ingwane zishobora gutuma ako karanda gata mu gihugu cyose ni ukuvuga ubunya binjira barapimwa bagapimwa ku mupaka hanyuma kandi bagapimwa niyo bashyitse mu gihugu hagati nibaza yuko izo ngingo zizofasha kugira ngo iyo ngwara nk'iyiranda gato ikindi nacyo ni uko ibyo kwikingira coronavirus bibandanya gukaraba kwambara agapfukamunwa mu bibanza birimo abantu benshi n'ibindi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandi kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise munywanyi wacu Malashi miriwe neza Malashi
miriwe
muri hega Malashi
Kigali mu Rwanda
kandi kazi na ninde
Manirambo na Marashi
Manirambo na duga ku ijambo murasi kibazo murasi cyumviro turiko twatumye abashinga ntabe babiri banonose cyane gose bakurikiranya hafi kiza COVID-19 ikibazo cyumviro
yego kime ni cyumviro uko mbona ibintu ama ikindi ni kibazo
yego
reka rero mere ko uko jewe mbona ibintu corona igitangura twebwe nk'ibihugu za Afrika cyane cyane ibi byo munsi butayu bwa saha tutu kimunira y'amajyambere ni ukuvuga ngo ni ibihugu byagiye bironka ibintu bijyanye n'imfashanyo udufukamunwa indege nyinshi zaje zikoreye udufukamunwa ziraza zikoreye ibipimo ibi bakoresha mu gupima COVID ariko jewe ikintu ngaya cyane cyane za bihugu izo bihugu murimo bikomeye za Amerika zazi ntizikunda kwivanga mu by'iwacu za bihugu bikunda kwivanga mu matora yo muri Afurika za bihugu bikunda mbere buri kintu cyose cyo muri Afurika bakunda kwivanga ariko hageze ku kibazo cy'urukingo rumaze kuboneka bisa nk'aho za bihugu byageze kwikunda gukomeye cyane nk'urugero uyu munsi Amerika iriko irakingira abana mu gihe abana badafite risike zo kwandura imbere y'abandi ariko no munsi bageze ku rwego rwo kuvuga ati ubushaka wese wumva bikeneye naze yikingire mu gihe muri bya bihugu bimwe baba batubwira ko bakunda buri munsi twebwe hari abantu benshi bakeneye izo nkingo bafite na risike zo kwandura bataragira batarikingira rero kuri icyo gihe nkabona yuko bo umugambi wabo ari ukwikingira nibaheza bamaze guheza kwikingira bo babonye batokwandura hama baze batangure rero bacuruze rwa rukingo rwabo muri Afurika batangure badusabe bya bindi byose kugira ngo baduhe urukingo rero jewe ku bwanjye munako ngaho habayemo ikibazo kandi tutafashanije mu bibazo nk'uko ibibazo byacu bahora umenga babyita ariko bisa nk'aho amateri ya magara hejuru basamya yuwabo hanyuma rero ikibazo ndakibaza uwo muganga wo muri Kira Hospital ni Murundi jewe ni mu Rwanda ariko ndi Murundi n'igihugu cagiye muri sipfaye ukuntu gudasa nuko abandi bipfaye muri East Africa kubijyanye no kwikingira corona agafukamunwa ntikigize kabitegeko ngo mwibarabara buri muntu wese yambara agafukamunwa uretse ko hariho biro zimwe zimwe zagiye zishyiraho iryo tegeko Burundi kandi ni igihugu kugeza uyu munsi atamuntu n'umwe arakingirwa n'abakozi ba bari mashyirahamwe mpuzamakungu bababwiye ati ntibaje gukingirirwa iwabo ndabaza rero uwo muntu ko asanzwe ari n'umuganga mbega abona izo bintu byose byabaye ntituze kuri ritime imwe n'iy'abandi no kuba uyu munsi urukingo rusa n'urutaremerwa na leta y'u Burundi na minisiteri ya sante kugira ngo bemererwe ruterwa abantu muri make je mvuga ngo bisa nkaho u Burundi bwasuzuguye corona nanjye ndi umwe mu bantu bayirwaye bakayikira none nta ngaruka bifise muri kazoza bitewe n'uko abandi bitwaye ariko tuba tukitwara
reka turabe ko Dr. Leo bafite inyishu hari nk'uko twabivuze iyo haba nk'umutegetsi akora mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi niba ari kubyishyura neza cyane rwose ariko na Dr. Sylvain Nzeyimana arabikurikirana arashobora kumenya igituma izo ngingo zose zitafashwe duga ku ijambo Dr. Turakumva
mu kuvuga ibyerekeye coronavirus ku isi yose isi mu Burundi honyine ibyerekeye coronavirus cyangwa covid-19 cyabaye ikibazo cyafashwe mu minwe n'amaleta kandi leta imwe igishyira imbere si byo iyindi ishyira imbere usanga ukuntu umuntu atunganya igihugu ciwe uko gitunganya muri Amerika siko gitunganya muri mu Fransa cyangwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda igihugu cyose gifite gitunganya ingorane zikironka murabona hari ibihugu bugaranye abantu mu mazu hari ibihugu basabye abantu ngo bambare ubupfukamunwa je naraganiriye n'umuganga akorera mu gihugu cya Suwede arambwira yuko kuri bo ibyo kwambara ubupfukamunwa atacyo bimaze ibyo kugarana abantu mu mazu atacyo bimaze ni ukuvuga igihugu kimwe kimwe cyose kirafite ukuntu gitunganya ibyerekeye igitero kure kuko ibya covid-19 byabaye nk'igitero igihugu cyose kirafite ukuntu kugifatamo kandi ni kubyubahiriza umuntu wese afite uko atunganya urugo rwiwe ibyo byo ni ukubyubahiriza icyo ni kimwe igira kabiri rero ingingo ntihabye n'ibyo zo kuvuga ngo kwambara ubupfukamunwa cyangwa gutandaza ingingo zifatwa n'ababijejwe kandi ingingo yose ifatwa mu gihe cyayo niko navuga si ndi mu kibanza cy'abafata ingingo ariko icyo nzi cyo gifata mu kibanza cyayo hageze uraraba ukabona uti tujyanye n'ibihe turimo tujyanye n'ibishoboka mu gihugu cyanjye iyo mufashe nk'ibi niyo mbi yo korohereza bose ni ukuvuga yuko ihindagurika ituma umuntu avuga ati uno munsi ningira gutya ejo nzi banyumvira ufunze kandi ibyo ntibisanzwe n'amareka ni uko akora rero mugabo ngiriye ko mvuga ibyerekeye mu Burundi mu Burundi nta mindi yagira kuva kare twaragize imana twaragize imana kubera umurindi w'iyo ndwara uko wari hanze siko mu Burundi kandi ibyo turabishima ariko ibintu byose abaye ko tuguma dushishoza tukamenya igituma byagenze gutyo imana nambara numva ari ukuntu bishyiramo n'umwanya ariko nk'uko Frederic Nkurikije mwabivuze yaba umushikiranganji ariko ari ku murongo na twebwe yari gushobora kumuha zimwe mu ngingo zituma ingingo zafashwe kirya gihe cyangwa zifatwa ubuhumye zimwe mu ngingo zituma bayigenje batyo mugabo jewe aho ngeze ntaho ashobora kumwishyura
murakoze cyane rwose reka tubaze na Professor Lionel Ndayiragije niba afite icyo yishyura kuri icyo kibazo cyabajijwe na Marashi mukane gatoya
ego hari ikibazo kiwe cya mbere yavuze ku rwego rwa Amerika nashaka kubanza kwishyura nuko Amerika yarafashije cyane kurwanya covid-19 muri Afurika uravye haheze imyaka irenga na 20 mu myaka 20 iheze Amerika mu gisate cyo gufasha iby'ubuvuzi Amerika imaze gushyiramo ubutunzi ugera ku miliyaridi zirenga ijana z'amadolari mu gisate cy'ubuvuzi muri ibi bihe bya coronavirus barafashije cyane gufasha gushikiriza ibikoresho ibihugu kugira bashobore kuyipima. Hariho ibikoresho byinshi byatanzwe kuyipima hamwe no kuvura abagwaye corona. Ivyo navyo bikaza byiyongera ku byo Amerika isanzwe ifasha muri Afrika, ari ingwara nka za Ebola, malaria, kuko nizo ngwara ziracahari, canke abana bagira ingwara bakiri bato, canke ibintu byo kwibaruka, hose barafasha cyane. Ubwo bagumye bafasha gose no muri iki gihe cikikiza cya corona, urazi nk'ibitigiri cyane cyane nko ku rwego rwa malaria, kubera imfashanyo Amerika yamye itanga no muri iki gihe cya corona, kuko malaria ntigeze ihagarika, biramaze kugabanya abantu bahitanwa n'icyo kize ku bice birenga 60%. Urumva rero naho corona hari izindi ndwara ariko Amerika yagumye ifasha, ariko dusubiye ku rwego rwa corona rero Amerika gushika ubu iriko irafasha cyane, naho abantu badashobora kubyumva cyane cyane mu makuru, kubera kenshi mu makuru baguma bashimikira ko ingorane zihari ino muri Amerika niho zoza zimenyekana rwose, ariko no mu bindi bihugu Amerika iriko irafasha, si muri Afrika gusa no mu bindi bihugu byinshi, eka n'ubu mu Buhindi mu myaka mu mezi aheze ntibari bafise ibiharuro byinshi, ariko mu minsi iheze n'ubu ibiharuro byari byabarengeye, hanyuma Amerika
yatanze ibikoresho
byabafashije cyane.
Yego,
icyo nicyo nashaka ku n'ubu rero bariko barafasha rwose kugira n'incanco zize ziboneke ku isi hose, cyane cyane zikwiragizwe, kuko ingorane si ugushikirizwa incanco gusa, ni kugira naho bozi bashikiriza kugira zishobore gushikira abanyagihugu, kuko biramaze kuboneka yuko hariho ibihugu byinshi byashikirijwe incanco ariko ntibashobora kuzishikiriza abanyagihugu gushika naho incanco zononekara.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganyire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na David. Mwiriwe neza David?
Mwiriwe.
Muri hega David?
Ndi mu Rwanda mu Kigali.
Kandi kazina ninde?
Kandi kazina ni Dufatanye.
Dufatanye, duga ku ijambo Dufatanye David.
Okay.
Kibazo cy'umubiri.
Ndashaka kubanza nkagira ibyo mvuga bya kuri COVID, hanyuma nkaza kubaza n'ikibazo.
Yego.
Mu by'ukuri COVID njyewe mu gihe tumanye nayo nabonye ko yabaye umwarimu mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko COVID yigisha abantu cyane, nkanjye urugero yanyigishe kuba mu bushobozi bwanjye, kuko COVID itaraza wasangaga umuntu akoresha amafaranga mu byo yiboneye cyangwa
David. Muratwumva?
Ndakumva neza.
Ye, duga ku ijambo mukanya gato wibaza ikibazo n'icyumviro ugishikirize.
Okay, reka mvugeho gatoya nyine, na ndimo mvuga nyine uko COVID yatwigishije muri iki gihe tumaze tubana nayo. Hanyuma nkashimana Leta yacu y'u Rwanda mu by'ukuri mu bihe bya COVID yatweretse ko itwitayeho cyane, kuko yadufashe mu bijyanye no kubona inkingo. Ubu nanjye ndi umwe mu bantu babonye urukingo rwa kabiri ejo, ndi ku wa mbere w'iyi nzu twatangiye. Noneho ikibazo nendaga kubaza, ndashaka kuvuga ko Afurika mu kintu cya COVID yagaragaje ubushobozi bukeya, kuko nubwo twabonye inkingo tukabona n'ibikoresho bipima ubwandu bwa COVID, ariko muri ibyo byose nta na kimwe twigeze tubona cyakorewe muri Afurika cyangwa se cyakozwe n'amahinguro yo muri Afurika. Twagiye tubona za AstraZeneca, za Pfizer z'Abanyamerika, tukabona n'izindi nkingo zitandukanye. Nshaka kubaza umwe muri abo batumirwa, sinzi uwansubiza ari nde, ariko babona ari iki cyabuze kugira ngo Afurika ikoreshe ubushobozi bwayo? Uyu munsi twari dufite urukingo natwe rwakorewe muri Afurika, kandi tubona ko Afurika ifite impuguke, ifite abantu bize benshi, twumva bakora za San Francisco mu Bufaransa, ubona ahantu hari amavuriro akomeye n'ahandi hirya hino muri za kaminuza ziri ku isi. mubyukuri ni iki cyabuze, ni iki cyabuze kugira ngo bo gutegera maboko abanyaburayi cyangwa se Amerika ngo abariyo yadereze inyungu. Ese barabona ko mu gihe kiraza twongeye kugira ikibazo cy'indwara itwibasira, Afurika iriteguye kuduha izo nshansho cyangwa se kubona imiti yakorewe hano iwacu muri Afurika akaba ariyo yatugura? Uzukuye ndashaka wambwire
ni yego. Reka tuha akanya baguhe inyishu, reka dutangure tu Professor Lionel Ndayiragije mu kanya gato muhe inyishu.
Icyo kibazo ni cyiza cyane. Bivuze yuko amahinguriro yo gukora imiti muri icyo gushika ubu amahinguriro si menshi ku buryo bashobora kuronswa cyangwa gukora izi nshandago ku bwinshi mu mwanya mutoyi, ariko icyo ni kimwe mu bibazo giheruka kwigwa. Actually ejo niho nabivuze kare abakuru b'ibanki y'isi yose hamwe na World Trade Organization hamwe na n'uvura igisate cy'amagara y'abantu ku isi bari babonanye. Icyo carimo mu bibazo bize yuko bagerageza kuronsa imitahe kugira bashobore kugira n'amahinguriro no mu bindi bihugu, kugira mu gihe ikiza cyosubira kugaruka bashobore gushobora gukora iyo miti bakayishikiriza abantu. Byose bisaba imitahe ariko ikindi nacyo nk'uko uyu mushinga ntayo bivuze ni uko ariho urumva ibihugu byarafashe ingingo zo kuyirwanya. Icyo rero ni ikintu cyiza kandi bobandanya bafata izo ngingo bagerageza kugira icyo cyorezo gishobore kuranduranwa n'imizi ishobore kurangira ku isi.
Dr. Sylvain Nzeyimana, dufatanye David ati ni kuki abanyafurika b'incabwenge ariko hageze ko wazana ikintu gihambaye nko gukora imiti y'icyo kiza cyangwa ibindi byose bihambaye bataboneka ku bwanyu, ibyo biba kuki?
Icyo ni kibazo kigoye kwishyura kuko ahanini ni kubera uburyo buke. Kuko urumva mu bihugu bya Buraya, Amerika yaratunze kudusumba. Rero kandi ufise uburyo akora byinshi. Kuko ndakubwira yuko n'abashakashatsi bini wacu iyo bagize ubushakashatsi bakabura uburyo, baraheza bakademukizwa bakabireba batabijeje naho batabagenda muri ibyo bihugu biteye imbere. Aho mwumva ngo ayo mashyirahamwe ngo arakora inshanto, si ngombwa ngo izo nshanto zikorwa n'abashakashatsi bo mu bihugu byabo. Ujya usanga harimo Abahindi, usanga harimo Abashinwa, usanga harimo Abanyafurika, ni ukuvuga ushobora gusanga harimo n'Abarundi barimo bakora izo nshanto. Ni ukuvuga ubukene n'izo nzika bo bituma hanyuma ibyo ntibyo bituma twihegura, ariko byo bituma ahubwo no kwikubita agashi gahora ati ubumwe abafite uburyo muri Afurika nyabuna ntibabushyire mu guteza imbere ubushakashatsi, ntibabushyire imbere guteza ubushakashatsi mu guteza imbere ibyigwa bya kaminuza, mu guteza imbere abantu. Kuko urumva umuntu iyo avuye mu ngorane z'inzara, z'ingorane z'intambara, araheza akiyumvira ibindi. Rero muri Afurika ni gahunda ko tucugarijwe n'ingorane nyinshi zituma tudashobora gutera iyo ntambwe yo kwiyumvira ubushakashatsi. Ugasanga rero abahinga bacu iyo abonye yuko muri Afurika bidakunda, aciye agenda mu bihugu bya Buraya kandi bamwakira nayo akora ukubura uburyo. Nayo ubwenge turabukise, ingorane turazibona, ariko uburyo nibyo bikabugura ubwanje niko nibindi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Efrem. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri he ga Efrem?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Akandi kazina?
Twagira Yesu Efrem.
Twagira Yesu. Mu kanya gato ikibazo cy'iyumviro.
Yego, nagomba kubaza abo batumire.
Yego.
Ngaha iwacu mu Burundi urabona ingingo zo kubahiriza corona nenga ntizafashwe bishemewe. Mu bindi bihugu baravuga ko abanyagihugu bashobora bagafata ingingo y'amasaha ntarengwa kuba bari mu ibarabara, abandi ugasanga bafise n'andi masaha y'ijoro abantu badashikiriza gutembera, ariko twe mu Burundi turatembera ukuri kwanyu. kandi igihugu cyacu cyo cyarafata ingingo zo kurondera icancu. None corona umva izo tuzwa gute mu bindi bihugu, kandi twebwe abarundi tuzinjira gutendera mu bindi bihugu, ntituzava dusanga twarakumiriwe mu bindi bihugu, kandi natwe leta yacu yari ifite uburenganzira bwo kujya kurondera icancu. Noneho tuzobigira ingaruka iyimye ku benegihugu dukunda gutembera tujya mu bindi bihugu. Ikibazo cyanjye cyari icyo.
Murakoze Fema, reka tugihe Dr. Sylvain Nzeyimana. Ariko twabanza kuvuga ko naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaleta atandukanye yafashe inkingo yihweje ibitigiriza abantu bagwaye banduye umugera wa corona. Hariho amaleta menshi yatigeze afata inkingo zo kugira umukwabo mu ijoro, nk'uko muri kumwe bibaza Ifrema. Duga ku ijambo umushyira ntahe Dr. Sylvain Nzeyimana.
Egome twagira yezu ndumva amakenga yiwe avuga ati none ko twebwe nimba namutahuye neza yashikiriza ishinzwe kuko none ko twebwe abantu bidegenza kandi atangorane ati none ko ata rucanco uraboneka mu Burundi ubwo Barundi ntiyashaka kuja hanze batacandatse ubwo ntangorane ntibatakoye icyo yashatse kuvuga.
Yego
nimba namutahuye neza.
Yego
no kuvuga ibyerekeye urucanco nongeye kubigaruka ko ingingo izofatwa n'abijejwe nabye yuko ibyerekeye ibya covid 19 ari abayifashe mu minwe ahanini ari abajeje ibintu kubera n'ingorane itaraba umuntu umwe itaraba abantu babiri n'ingorane irabyihugu cyose. Rero nibaze yuko hari abajeje ariko arabyimbwira nibabona ko hageze yuko ingingo yofatwa ariyo yo gucandaga iyo ngingo nta nkeka izofatwa. Kandi murabizi no mu bihugu bya Buraya ingingo zo gucanca abantu ntizaje gutyo. Hari abatanguye abandi bakavuga ati natwe turakurikiye, hariho abashimye runo rucanco bakanka urundi gutyo. Ni kuvuga ingingo zizofatwa n'ababijejwe. Nibaza yuko twagira yezu atubwiye impungenge cyane ni kuvuga nihagera ingingo zizofatwa mu kurindira umuntu ararindira atekanye uzoshaka kujya mu gihugu cyo hanze basaba yuko abwirizwa kuba acandaze azoheza araba ukungene ashika mu gihugu bashobora gucandaza mu kurindira ifatwa kuko urumva uko zivirijwe niko zisanzwe. Ariko nibaza yuko atawoshaka kubyihutisha ibintu iki kintu cyose kiba mu mwanya wacu niko navuga. Kandi igihambaye kiza gutahura ni uko kwihuta nacyo bimaze mu gufata inkingo. Nyabona gufata inkingo wabanje kuraba inkingo yozana iki, inyungu ni iyihe, mbega ndayitanguye ngo biheza nibaza ko aribyo abadutwara baheze bakinjira. Muno mwanya nicyo navuga.
Murakoze cyane rwose. Ndabona turi kumwe n'ubundi bunywa nyuma radio Ijwi ry'Amerika. Venon miriwe neza. Venon muraho ga Venon muri hehe?
Ingaha mu gisagara cya Bujumbura.
Bujumbura akandi kazina kawe ninde?
Nshimirimana.
Nshimirimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbi. Duga ku ijambo ikibazo cy'imbi
cyo kutubaza. Yego. Kibazo. None ko hariho ibihugu bimwe bituma ko icancho ama ibindi nabyo bikazihakana duhereye ku Burundi cyangwa Burundi baravuga yuko icancho ataragira ko bazizana. Yoba ari impamvu iyihe ituma batashoka bazaki?
Alo Venon muratwumva? Ndabona umurongo wa Venon umengo ntiyifashe neza ariko yamaze kubaza ikibazo cy'impamvu zoba zituma ibihugu bimwe bimwe bifata inkingo zo kwemera incanco mu gihe hari abandi batemera izo ncanco. Telefone yicitse amaze kubaza ikibazo. Reka Professor Leonela Ndayagije murashaka kucishura icyo kibazo?
Yego ndashaka kucishura. Murakoze cyane. Urumva byoba byiza ari uko ibihugu byakiriye izo ncanco kuko biramaze kwibonekeza yuko zigabanya igitigiri cy'abahitanwa n'iki kiza cya covid kimenyamenya cyatumye bahagarika indege nyinshi kugenda canke bahagarika mu bihugu byinshi bifata ingingo za guma mu rugo. Izo ngingo zose zari kugira ukwandukizanya kwikiza cha COVID kigabanuke, kandi nico gituma abantu bavye bambara agafukamunwa kugira bagabanye ico kiza mu mwanya bariko bararondera urucanco, kuko iyo abantu badacandazwe urumva iyo ngwara yari nshasha, urumva batizo kurondera incanco bakongera bakarondera n'imiti ishobora no gufasha gufufaza cyane kuyikiza, ariko ibyo byose bifata umwanya. Nico bituma babanje gufata ingingo zo kugira agafukamunwa, ingingo zo guhimiriza abantu gukaraba, kutagoba barahantu ari abantu benshi. Ibyo akaba ari ibintu, izo ni ingingo zikomeye kandi zaruhasha. Ndashaka no kugaruka ku kibazo cyo cyabajijwe kare, uko ingingo tuvuge ari ibihugu bitagiye bafata ingingo zisa n'ahandi, ariko no mu Burundi barafashe ingingo za sinandura sinandukiza, icyo abantu ntibocibagira, kuko muri icyo gihe nuko abantu bakuye bose naho baraba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu bakuye kwibuka yuko naho ibitekerezo babisa na bikeyi COVID nihiri, kandi abantu barazi amaze guhitanwa na COVID barakwiye kubandanya uboye n'inyigisho amaze kuba aragafukamunwa ro gukaraba, kwirinda ku bantu ari abantu benshi, mu gihe akiriko harigwa ikibazo cyo gutangwa incanjo. Ndifuze yuko no mu minsi iza ndazi yuko nizo ncanjo zizoteba ziboneka ku rwego rw'isi yose, abantu bazozironswa, ariko mu kanya zitararonswa umuntu ku rwego rwiwe gushika ubutarazi yuko umuntu ashobora kwambara agafukamunwa, umuntu ashobora kuyirinda. Ariko n'abakuru babandanye bigisha n'abaganga babandanye bigisha abanyagihugu cyane cyane abanyagihugu babandanye babigisha ingingo zo kurwanya corona, kuko mu gihe hoba nk'ibiriko biraba mu Buhindi, Nepal, Bangladesh n'ibindi bihugu byinshi, eka no muri Afurika biriko biraba naho bitoba bimenyekana, nuko iki kiza ni kiza gikomeye cyane. Icyo kintu rero iyo ibitigiri bibaye binini cyane ibitaro birarengerwa, hanyuma bikaba ingorane ku rwego rw'igihugu. Nicyo gituma ingingo zo fatwa hakiri kare kugira ibitaro ntibirengerwe.
Ego mwakoze rabona vena ari ku murongo yari abaje ikibazo cya mbere, sinzi ko ari afite cya kabiri. Vena hari ikindi kibazo mwari mufite mu kanya gato cyane rwose, ikibazo kigufi kugira ngo duhe na kanya abandi banywanyi baturindire.
Ikibazo nari nabajije nuko nabajije ko ubwo icyo cyanjo ko tubona abategetsi bacu baguma bakwega amaguru kugira ngo bazikomande, ubwo ntibaba batinya kudiriha amahera cyangwa zitangwa kuri gusa.
Reka duhe ijambo Dr. Sylvain Zimana mu kanya gatoya cyane rwose, ndabona abandi baturindire. Muzube ku ijambo Dr. Ariko baza niba igituma bihugu birimo Burundi bitame izo ncandago kuko bari kubura amafaranga yo kuziriha.
Ego icyo ni ikibazo cyiza. Oya, ntabwo kubura amafaranga yo kuziriha kuko mu bisanzwe nibaza ko incanco ziba zizimbye kurusha nk'izi imiti duha abarwayi barwaye mungira wa sida cyangwa imiti y'igituntu cyangwa imiti iriya malariya. Oya, jewe nibaza yuko ingingo itarafatwa, ingingo nayo nababwiye ko izofatwa hageze, nababwiye kandi ko atari jewe ndofata iyo ngingo, ingingo izofatwa nabi jejwe badukuriye mu kuyobora iki gihugu. Ariko yambaye nuko nkuko kufendera gideka yivuga, yambaye nuko ibikenewe byose kugira ngo umuntu yirinde umugera wa COVID 19 byoba naye handi uburyo yaba ari uburyo buhuze, ari uburyo burabura kandi tukabusaba. Iyo uburyo burashobora gusaba ababanyi, urashobora gusaba abagenzi, hariho ibihugu ibanyi, hari ibihugu bikunda Burundi, hariho na n'ibigega mpuzamakungu bishobora no gutanga imyenda. Nibaza yuko atari ukubura uburyo cyane cyane, ahubwo nibaza yuko ingingo itaragera gufatwa, kandi yuko twosenyenya ari bebye ndabizi yuko bahanuza umunsi rero hageze yuko afata iyo ngingo bafata.
tubiyute inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Innocent. Mwiriwe neza Innocent?
Ko mwiriwe
muhega Innocent?
Ndiga mu Bujumbura mu Kanyosha.
Mu Kanyosha, kandi kazina kawe ninde? Ndiwe imana duka ku ijambo mukane gato ikibazo cy'imbiro.
Nikibazo cy'imbiro.
Yego.
Ele kumbona izo ingo za corona izeye kuko ko batakihuriza ko bose bubati hariho igikenewe n'amategeko cyangwa ngo hari igikenewe n'amategeko ngo batiteye abantu ngo hariho icyitanga ngo zonona abantu nko mu mitsi y'amaguru kandi ukaruka zitanga n'ibihugu bimwe bimwe bitemera izo ntego za corona. None mubona urukingo nyakure abantu bokwemera kugira natwe zino mu Burundi kugira bazemere bakaje na nko gucandagisha abantu izo nkingo zoba leta kisha kwemera aho urukingo ruva mu bihugu uruhe ko mbona bose bavuga ati inkingo kuko zitandukanye bamwe batavuga ko batagiheza ko bose rero ubona urukingo nyakure buhuriza ko bose bakavuga ati reka tuyitange urukingo nyakure kugira bikakura intwari mu bantu kuko aba ari nk'uruhe kugira natwe nkine mu Burundi kivuga ati reka natwe dushikirize baruzane kugira natwe tuyikingire.
Dr Sylvain Nzeyimana afite inyishu kuri icyo kibazo
ariko sinazumvise neza. Nabwiwe ko hari igihe kitamera neza, sinazumvise neza n'ikibazo yarabije.
Umushyire ntahe Innocent Nzeyimana ari kubaza ikibazo kijyanye n'inkingi inshandago zitemewe bimwe bimwe gozoba zitera ingorane, akabaza ko inshandago zo kwizerwa mu Burundi ni nkizihe mu izo nshandago zose ziko ziratangwa.
Ego cyo kibazo kiza cyane ni ukuvuga zerekeye inshandago ni nk'imiti yose, umuti wari wose umuntu aronse Innocent urashobora gutera ingaruka mbi mu mubiri. Rero iyo umuti cyane cyane nk'imiti mishasha umuntu atabazi neza nk'iyo nshanco urashobora gusanga n'ibyo biteye ingorane. Ariko mu gutanga umuti umuganga ategeka guharura ati none cyane gufata ingo guha umuti umurwayi uravuga uti mbega none ndaze igihe gikuru muri byose ni uko umurwayi yogwa ari indwara cyangwa kumuha ibikingira nimba kuba umukingira ashobora kuba inkurikizi ndazemeye mugabo umurwayi ntabwo ari iyo ndwara kumbura iyo miti. Kenshi ni uko umuntu aharura nayo handi imiti yose umuntu ashobora gufata irashobora kumutera ingaruka mbi n'incanco zirimo. Urucanco rukoreshwa mu Burundi reka n'incanco zikoreshwa n'ahandi hose, n'incanco zikoreshwa n'ahandi hose ariko ahanini incanco zikoreshwa mu Burundi ku bwanje n'incanco zigasaba kubikwa mu mafrigo akanyisha rwose kuko nk'uko mwabibonye hariho incanco zisaba yuko umuntu akanyisha rwose ku madegre selisiyusi amanuka akajya muri -80°C. Ni ukuvuga nk'izo nshanco zo kugura nk'aha mu Burundi murabizi ko mu Burundi ahantu hose hatari umuyagankuba n'inshanco dusanzwe dukoresha hari amafirigo akoresha amazutu niyo usanga umuntu akoresha ahantu hose ushobora gusanga hari umuyagankuba. Nicyo gituma rero ku bwanjye urucanco wakora mu Burundi ngo urucanco rudasaba kubikwa ku bukanye bwinshi cyane rudasaba gukanyishwa rwose naye handi inshanco zose zirafise ingaruka n'imiti yose muri rusange irashobora gutera ingaruka mbi ariko hari n'umuntu arabisa yokiza nubwo ingaruka mbi zishobora kuba zihari rero ntazi ubusanzwe ku bantu benshi ndoba ntibige benshi kumbure ko hashobora kuba hariho abagira ingorane mugabo abagira ingorane boba bake gusumbya abokira nuko umuntu yiyumvira. Ariko ku rucanco twakoresha n'urucanco rudakeneye gukanyishwa cyane mugiye kuraba hari inshanco ukuntu babirika bigenda bitandukanye.
Murakoze cyane rwose kuri izo nyishu. Turi kumwe kandi na James undi munywani radio ijwi rya Amerika. James miriwe neza?
Miriwe.
Muri hehe James?
Na mahoro. N'amahoro.
Muri hehe?
Ibujumbura.
Murafite ikibazo cy'imbiro cyo tuvuga kukiza COVID 19 tufise abahinga bakomeye cyane rwose bakurikirana ibijyanye n'icyo kiza. Turi kumwe na Dr Sylvain Nzeyimana, tuba turi kumwe na Professeur Lionel Ndayiragije. Duga ku ijambo ikibazo icyumvira.
Ego ikibazo cya mbere nge ngire ndababaze hano mu Burundi iwacu nibyo ikiza cya corona virusi kirahari ariko turiko turaraba ku mu bindi bihugu bandura n'ukuntu cyabahitanye siko iwacu biri. Baravuga yuko mu Burundi kimaze kwitana abantu batandatu kuva gitanguye. Icyo bitigiri kimaze n'ibindi bitigiri bishangira ngo bitari bike bamaze kwandura, ariko benshi barakira na kingabizi namaze ko na benshi nk'imitsi basanga bamaze gukira. Ndabazi turabana turagenda na bagenzi inshuti zitari nke barayirwaye barakize. Nikamutubwira igituma mu Burundi batandura cyane, ndiko mvuga mperereye igituma mu Burundi batandura cyane nka za Amerika be baravuga yuko ari indwara iva ku isuku rike ahenshi niko bavuga. Ariko tugiye kuraba cyangwa usanga iyi Burundi atasuku turusha tutegeze n'isuku riba ryari za Amerika mu Bufaransa na za Itali n'ahandi henshi muri bya Burayi iteye imbere n'abantu bafite isuku cyane. Ariko iwacu bakatubwira dukoreshe udupfukamunwa ntituramukanye. Yego batubwire igituma nk'icyo. Mbega ku isi ho bahariho igihugu itegetse ishikanwe. Murakoze
murakoze James. Ikibazo tugihe ubwame na mbere Professor Lionel Ndayiragije duga kujya mu mukanya gatoya cyane.
Yego ego ikibazo nyamukuru ni icy'ibikoresho cyo gupima. Aho icyo kiracyari ikibazo mu bihugu byinshi ngira no mu Burundi barabashikirije ibikoresho byo gupima, ariko kenshi no mu mico yacu umuntu aja kwipimisha ariko yamaze kuremba. Njyo bituma naho ibitegerezo bari bike kenshi byo bari abantu bameze nk'abarembye bakavuga reka mpe kuja kurabisha. Ariko hariho benshi bashobora kuba badashobora no kuja kwipimisha cyanke kubera bashobora no kuba batinya kubera n'umugambi wa sinandura sinandukiza umuntu ashobora gutinya kugenda yamaze kurwara. Njyo bituma ibitigiri birashobora kuba biboneka ko ari bike, ariko igikuru ni uko korona ihari n'uko ingingo abantu bose bakwiye kuzikurikiza nkama bakagerageza kuyirwanya cyane cyane nk'ubu henshi ku isi abamaze kuronswa incancu cyanke bafashe n'ingingo zikomeye aho bitanguye kugabanuka bubu ubutunzi burasubiye gutangura kugaruka. Aho hoba ingorane n'igihe mu bihugu bimwe bimwe nk'uko uko mu Buhindi ibintu byokomera kandi ibindi bihugu biriko birazamura ubutunzi ugasanga ubukene koroni iragarukanye ubukene irongereje ubukene. Njyo bituma ubu hariho n'imigambi myinshi yo guteza imbere igihugu, abantu rero bakwiye no gufata izo ngingo za ruhasha zo kurwanya korona aho bari hose. Naho boba babona ngo bitigire bihari n'ibike ni byiza bigumya ari bike, ariko nibibandanye byiyongera abantu bagerageza bafashe bakati ingingo zo kuyirwanya ntiyongerekane kuko ibitaro vyorengerwa.
Igomee Dr. Sylvain Ndayizeye namwe mbwira icyo muvuze kuri icyo kibazo kibajijwe na James.
Icyo kibazo cya James ikibazo kirashe ati mbega ni kubera ahandi bakarirwa twebwe gushika ubu tukabona benshi baragwara hari abagwara bagakira hanyuma cyane cyane abitaba Imana bakira amaze kwitaba Imana abantu batandatu. Ni ukuri ikibazo najye muhanyumbi kandi sinatsinzwe yace njyenyine. Ni ikibazo nibaza yuko bisaba yuko abantu bazocicarira kuko twarabonye byaragaragaye yuko abantu bagwara mu Burundi ari bake, abantu bitaba mu Burundi ari bakenye, kandi atari uko turushije uburyo bwo kwikingira abandi bantu bose. Yego ariko icyo navuga ni uko twebwe ingingo twafashe zagenze neza. Icyo nicyo kiboneka ni ukuvuga ingingo zafashwe n'abajeje amagara y'abantu zabaye ingingo zo uko byaciye bigaragara yuko zagize icyo zifashije. Ariko kumenya igituma n'ukuri si izo ngingo zonyine kumbure, hariho abashakashatsi bamwe bavuga yuko hariho mu mubiri w'abanyafurika cyane cyane harimo amantikoro ibintu birwanya amainfekisiyo bitumwe n'uko abanyafurika bakunda kurwara ama infekisiyo aterwa n'izindi coronavirus atari ijya covid 19 COVID-19 mungo hari zindi coronavirus zaaji sanguzi hari muli Afrika zaaza ziwakera magripe sana sana mkwezi kwa gata mkwezi kichenda higa tumarero jihaza COVID-19 miviri ya achori sanguzisha wa soda wa kiinga kuri coronavirus hari ya wabuka COVID-19 wali hizi hari harakani ushaka shati mkwezi kuri na hau mkwezi kumarneza wa kingi kurushalani
ndabona kanya kariko karihuta muunangu tukawaze ko leta zumo za Amerika ishamu OMS na tuyo nyenzi ya gavishi ya wanya jihugu chana chana mwiki jihe ikiza cha corona kiko kiagabanuka kiyoshira hamwe na leta zumu za Amerika ligagabisha abanyagi kureyo kugira ngo ntibafate minenegwe icyo kibazo babandaje bikingira impano mu mutanga Dr. kuri kwewe nyine Sylvain Nzeyimana impano mu abanyagi hugu ni hizi mukanye gatoyi cyane bose umunutu
impano rwa abanyagi hugu mu kuguma bumviriza amakuru avugwa hirya no hino ku byerekeye COVID-19 mu kuguma bazirikana ingingo zafashwe zo kugira ngo dukingire ikingiriwe uwo mugera kwambara agapfukamunwa iyo umuri mu bantu benshi gukaraba n'amazi meza n'isabuni aho uronke akajya hose hanyuma kandi kugenda kwipimisha wumvise ufise ikimo ufise ibimenyetso by'iyo ndwara ahanini ni ibyo bintu bitatu
namwe Professeur Lionel ndayiragije akamumotera abanyagihugu muri rusange kugira ngo naho ibitigiri z'abantu icyo kiza gihitana naho ibitigiri zaje kwa muganga mu bitaro biko biragabanuka akamumotera nakahe impano mwoha abanyagihugu muri rusange ni hizi
ego abanyagihugu nashaka kubanza kubaremesha naho ibihe bigoye gose muri ibi bihe biki kiza cha coronavirus bimaze igihe kirekire urumva abantu benshi biyamaze kubarohisha ariko ni bobandanya bagerageza kuyigwanya aho bari hose umuntu wese ahari ku rwego rwiwe kuko umuntu wese yikingiye aba yikingiye ubuzima bwiwe abakingiye ubuzima bwabo b'umuryango wiwe eka abakingiye n'igihugu abantu rero babandanya izo mpanuro zo kuyigwanya hanyuma ndibaza yuko imyaka izoza iki kiza gishobora kuba cagabanutse cyane ku isi cyane hamaze no kuboneka incancu nyinshi ku isi abantu bakazishikirizwa eka n'imiti ariko muri iki gihe ibintu bitarashikirizwa hose abantu ku rwego aho bari hose bakwiye kubandanya bafata bagira ubufukamunwa birinda ahantu hari abantu benshi abandi babandanya bakurikiza impanuro z'abaganga
mu masegonda makeyi Dr. Sylvain Nzeyimana impanuro musangira n'abandi baganga nkamwe impanuro musangira n'abantu bose barongoye abanyagihugu ni hizi mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30
ego impanuro noha abaganga bangezi banje ni kuguma bararika abagwaye baronka babaha impanuro zo kugira ngo bikingire COVID-19 ariko cyane cyane ba nyingingo nubaha impanuro zo kwikingira cyane cyane kuko biragaragara yuko iyo habaye igitero nk'iki cy'indwara nk'iyi abaganga bari mu karigwa abaganga hamwe n'abafasha baba abaforoma cyangwa abandi bakorera kwa muganga icyo ni kimwe hanyuma ku banyagihugu muri rusange ni ugukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga cyane cyane ku byerekeye kwikingira COVID-19 hanyuma kandi kujya kwipimisha ikindi kintu basaba cya nyuma abantu bareke kuza bari imiti batandukanye na muganga kuko twarabonye yuko abantu bagenda mu mafarumasi bakagura imiti bagashaka kwivura abantu boye ahubwo biriture amavuriro yubumvise ibimenyetso
Dr. Sylvain Nzeyimana Mwambawe Dr. Sylvain Nzeyimana Professeur Lionel Ndayiragije ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane cyane muri iki gihe icyo kiza naho kiko kiragaruka mu bihugu bimwe bimwe hari ibindi bihugu nk'uko mwabivuze mu Buhindi kisa n'icyihaye inkumbi turashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika impanuro mwatanze ni impanuro zikomeye cyane rwose turashimiye kandi n'abanywanyi bacu bi radio ijwi rya Amerika Efraim Twagirayezu Venant na Innocent na James abo bose bahamagaye bagabaza ibibazo bihambaye cyane rwose reka bagahabwa n'inshu n'abashinga ntahe bose twari kumwe turabashimiye mwese turashimiye n'abanywanyi bose radio ijwi rya Amerika bateze amatwi ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese